Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga, ndabahaye mwiriwe na kaze, mukaba mugishirizwa na jewe Mabre Kavunja Pori. Duhere mu Rusenda, impunzi z'abarundi 11 bo mu ikambi ya Rusenda bagendana ubumuga nibo baronkejwe amakinga bafasha kwiyunguruza hamwe na za nkoni zo gutambukira ko benshi bita mabekiye. Bakaba babironkejwe n'ishyirahamwe World Child Orange, Ido Nido na Yvette Munezero.
Ishyirahamwe World Child y'Abahorande ryarahaye imfashanyo ibimuga biba mu ikambi ya Rusenda kuri uyu wa gatatu. Iyo mfashanyo yari igizwe n'amabekiye hamwe n'udukinga.
Nuko iyo jyewe ndashimye cyane kuko imyaka umunani nari maze no kurinda mugendana ku mugongo cyanke ngiye nk'ahantu agasigara aryamye nkaza kumubyura ari uko ntashe. Ni ukuri no mu mbavu ziwe zose yari yaramyotse kubera kuryama. None ubu ndaruhutse, ni ukuri nzoza ndamushyirako yegamira, yicara yegamira aruhurira imbavu. Ni ukuri ndashimye rwose, ntakonoro nka ndabivuga na jewe umugongo ni ukuri wari mu guheba ngo uvunike ni kwimana. Jewe ndashimye rwose kuko ndaruhutse.
Hatanzwe udukinga tune ku bana bari hagati y'imyaka 5 na 12 adashobora kwicara canke kugenda, hamwe n'amabekiye ku bantu indwi, no kuvuga amaguru 2 inshuro 7 yo kubafasha kwiyunguruza kugira ngo nabo bashobore gukora nk'abandi bose. Abaronkejwe iyo mfashanyo barashimira cyane iyo shyirahamwe World Child kuri iyo mfashanyo baronse.
Tukiraho nyene mu Rusenda, ikomite ijejwe isoko ya Rusenda yaratanguje kuri wa gatanu ugupima no kugabura ibibanza bizokubakwamwo imeza z'abadandaza. Niyo nkuru Claude arasigura ibijanye n'ico gikorwa kuri mikro ya Pacifique Munezero.
Kwafase iyi ntumbero yo guhindura kupanga neza isoko, kumbo yuko tubona hari ingorane y'ubucafu, abakiri bataronka ingene baraca mu isoko neza, n'abaze gusuma nabo bakabura ingene binzira neza mu isoko. Tena tukaba dufise umugambi wo guhindura isoko kugira ngo twubake isoko, tugira amajambere n'umuntu hasitse abone ko hari ikintu kiriko kirahinduka, kandi n'umudandaza nawe amenye hari hose ko ariko arasikirwa n'ibintu by'ubudandaza.
Abadandaza nabo bakaba bagize icyo babivuga ko
cyamana akore byiza, ariko ubu rero mbonye ngo ni bibi kubera bashaka gushyira abari inyuma bati imbere yacyo twe twatanga isoko, twe twari imbere tugume turi imbere, abinyuma magume inyuma, abashasha nabo baje inyuma y'abandi.
Ndanezerewe cyane kuko nari uwo mu ibarabara nta kintu ntaho nari mfite ncururitse.
Tuje mu Isange, impunzi z'abarundi 470 basaba ubuhungiro nibo bashoboye kwakirwa mu kigo cya Sange mu kwezi kwa kane turangije. Ku bwa CNR umugwi wa leta ujejwe impunzi ngo bose barindiriye guca batwagwa mu ikambi ya Murongwe. Iyi ni nkuru ya Gilbert Kwangaba mu ijwi rya Jisren Mani Rakiza.
Abo barundi 470 basaba ubuhungiro bagizwe n'imiryango 162. Kuserukira impunzi Uvira ariwe muyobozi mukuru wa CNR mu Kinyamazuru, abo bantu barakiriwe neza mu nkambi isanzwe ihitiramwe impunzi iri Sange. Ku ijambo rya François Mangala, abo barundi basaba ubuhungiro bazojanwa mu nkambi impunzi z'abarundi Rusenda na Murongwe iri muri komine ya Fizi. Bamwe muri abo basaba ubuhungiro bifuza kujyanwa muri izo nkambi 2 ziri muri komine ya Fizi. Kuri bo bavuga ko ishyirahamwe risanzwe rikurikirana impunzi hase aho mu Kinyamazuru risanzwe rifashwa bishimishije impunzi ziba ziri mu nkambi, kandi bakamenyesha ko abana bashitse muri iyo nkambi bafashwa bakajyanwa ku mashuri bishimishije. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gilbert Kwangaba Isange isubiwemo na Jisilene Manirakiza mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Aha niho tuangirije iki kiganiro mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, Jack Aora yaragihagarariye, ni jewe Mabre Kavunja Pori na kibashikirije. Mugiraho muba, mwubahwe.